Kuchibuga ingoma choko mga mkuru wa politiki Gitega imbere y'abategetsi bakuru b'igihugu cy'u Burundi icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere abakuru mu nzego z'umutekano no kwivuna bansi indongozi mu rwego rw'ubutungane n'imbere y'abanyagihugu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko yugurura umwaka w'ubutungane ntiyari umunwa kubiriko biba mu gihugu yarameneye indakurukumo agabisha OS arutagomba gutembagaza ubutegetsi ko atazobishikako yatanguye abivuga mu mvugo ifobetse agira ati
abagwanira kwa bakuru je barantwenza maconchera gumutse kuri mwezi ati ntaco rekadaguhe intara witwarira maconcha remera ati nshaka irya ntewe wicanye aragenda amwibimbwa mwezi ati ntaco ntaguhaye none ushaka ni igihugu Neza tafata ingingo acha atori ngabo zija kugwanya maconjo. Nene maconjo atagira ibyo hari cyari kuba. Yapfuye atabaye umwami. Ah maconjo ni basubiza inkota mu gubo bate. Kuko bazofata ashite. None umujenerali hari umuntu yo mukara wagiragire kudetaga yewe. Uwo muntu ni inde. Araza ntacho duhangane ku izina ry'Imana nzomunesha. Ntagire umuntu asubira kwa hamura rero. Nagadabwire mu Burundi ntihazopfasubiye kubitembagazwa ry'ubutegetsi, ntihazopfasubiye kwingwano emwe nasoma kuri yabivuze Imana niyo cyabona.
Muri ivyo birori umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarashimiye abagize urwego rw'ubutungane ko bariko bitanga cyane muri imyaka ibiri amaze ku burongozi bw'igihugu yabasavye kurikanura mu guhangana nabo bose bigira ibihangange mu gihugu cy'u Burundi eka mbere yiyemeza no kubashigikira
Girafate ingingo ko bacamaza kuzoza turaganira turaba dutega imitego tuyitegura mugabo abo batega imitego bazodutera kagere rata tubatera umugere ndakubwire ushaka icufite ntunzo sine n'igihugu igihugu gitera kagere mugaco kigutera umugere ndagira ndabwira abantu biyita bihangange shira hasi ibisaka vyimbwa vyahiye
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye abo bagize urwego rw'ubutungane gukora bisunza karanga mutima ku mwuga wabo yabasabye kandi kudatinya urukamvye mu gucira imanza abakuru n'abato kuko bose bangana imbere y'amategeko
ubu abo biyita ibihangange bose ni chini ya sharia munsi y'amategeko bose uwurenga amategeko tumushaka uruhande nzoraba ukomeye kuruta dufise imana yo hejuru n'ikomeye hakurikirande mu Burundi havuye imana si umukuru w'igihugu mwaciye muvuga muti urahira imbere y'imana niho twemera ko uzogira icyo utinya nanjye rero nzoraba uwo muntu nzofuma emwe nambaza umumarayika Mikaeli kuko uri hejuru umukuru w'igihugu aba yigize imana namwebwe rero muze murasabira kugira ngo gire inkomezi reka nanjye nuhava ntinye ibihangange
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko ubutungane aribwo nkingi y'iterambere y'igihugu acaboneraho gusaba abagize ubwo rwego guhagararira inyungu z'igihugu kugira ntigisubire mu ihumbi
abo bigira ibihangange nk'ubwo buhangange babuhawe n'igihugu nyenega urazoraba ngo bavyita kwikomeza abo bajya afise miliyoni zingahe acayiruka ngo mpa abapolisi bankingira kugira yikomeze rekane ko ari igihangange agaratangwa guhonyanga abandi abantu benshi ntibaka igihugu iyo kivuye igihugu kiriba kiratoha n'abaciye atoha aho kwemera kicisha bugufi agaca yigira igihangange cenda komeye ubu nta n'umwe akivuga mu gihugu ntabategeko akivuga jeje ntaga amategeko bacamaza mubamfashe twirabira amategeko icavuga
kuri abo bashaka gushikira ubutegetsi babicishije mu nguvu umukuru mugambwe sawanya Frode bu Pierre Claver na Himana yamenyesheje mu rwandiko rwasohotse kuri uno wa gatandatu tariki 3 z'ukwezi kw'icenda ko mu mugambwe wiwe iragi barazwe na president Melchior Ndadaye ari uko kizira kikaziririzwa gushikira ubutegetsi hakoreshejwe igikenye yasavye abagifisa ku gatima kwikubita gashi ngo kuko atanahamwe bishobora kubashikana ku gihugu cy'u Burundi cyarafashe intumbero yo gukurikiza inama n'ingingo abarundi bagashikira ubutegetsi biciye mu mwumvikano acyasaba yuko abo bafise ibibazo boshira imbere nyabuna ukuganira uyu mwaka w'ubutungane umukuru w'igihugu yatanguje wa mutangura mu ntango z'ukwezi kwa Nyakanga ugahera mu kwezi kwa Myandagaro icivugo rero cy'u mwaka w'ubutungane watangujwe 2022 ushira 2023 n'ubutungane butunganiriza bose cyo soko giterambere rirama afatiye kuri icyo civugo umukuru w'igihugu yasavye abari mu rwego rw'ubutungane gutunganiriza bose akagira ati nta muntu abayeho yidodomba ko yarenganijwe atera imbere nta muntu ariko aratotezwa mubiwe no muviwe agira imigambi yo kwiteza imbere ari naco gituma yasavye abari mu rwego rw'ubutungane kugendera icyo civugo kugira abanyagihugu bumve ko ubutungane ubitayeho.